Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwana mutsentu tiba kumuzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Ikaze makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazo. Umuryango wa Paul Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko bahangayikishijwe n'imibereho y'ubuzima bw'uwabo ahari mu mvuto bagasaba ko yorungikwa mu Bubiligi akaba ari haburanira.
Nuko bigukira n'umuntu mupira wabona utangiye gutsinda uko bigutega cyo kwande mu bunaka hagi byo byemewe n'amategeko reka ne bari kuranze kumubiri urangire kwe twaza ku mubyeyi bacu bamusubiza mu Bubiligi akagera kuburanira yo kuko bamuzanye mu byote mwe n'amategeko.
Uyu ni Roger Rusesabagina umuhungu wa Paul Rusesabagina. Mu Burundi naho impuzi za mbere zivuye mu bisagara mu Rwanda zaraye zitahutse. Ibyo ni byo amakuru yose duce ku masonga ni mu kanyisasi. Imbere kuja ku idoni do yayo makuru yose duce ku masonga reka ariko mbanze nk'ikaze mugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru agezeho hirya nino ku isi. Maramutse Aloise.
Maramutse Diane. Mu karere umunyekongo aheruka gutahukana agashimwe kitiriwe Nobel Denis Mukwege yasabye ko hashingwa sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha by'agateka ka muntu byakorewe mu gihugu ciwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagiye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kane aho hibukwa imyaka cumi heze ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risohoye raporo yerekana amabi yakorewe ikiremwa muntu mu gihugu ciwe avuga ko bibabaje kubona iyo raporo yarirengagijwe. Yavuze ko wese avuga ko atavyaha hamwe n'iyo honyabwoko byakorewe ikiremwa muntu muri icyo gihugu ariko abikorana umutima mubi. Iyo raporo ya ONU ivuga ko u Rwanda na Uganda byagize uruhara muri izo ntambara. Mukwega avuga ko zahitanye amamiliyoni y'abantu ariko u Rwanda rwarahakanye rwivuye inyuma ibiri muri iyo raporo. Kuri wa kane jo kandi mu gisagara cya Bukavu harabaye imyiyerekano iyamiriza ukudahana abakora ibyaha kumaze imyaka myinshi ariko Mukwege ntiyayitabiriye kumvo z'umutekano wiwe. Amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu Amnesty International na Human Rights Watch yashikirije jo kuwa kane ko ashigikiye urugamba rwa Mukwege rwo gusaba ubutungane. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku bifungurwa n'uburimyi FAO casavye amakungu imiliyoni 70 z'amadolari yo gufasha imiryango 1600 y'abanyesudani yagize ingaruka z'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye uyu mwaka. Umuyobozi wa FAO ajeje igisata cyo gutabara Dominique Bourgeon yavuze ko basanze imirima irenga hegitari imiliyoni 2 yaratewe n'imyuzure bituma imiryango myinshi y'abanyesudani ishobora kujya mu bukene bw'ibifungurwa. Mu ntango z'ukwezi guheze leta yatangaje amezi 3 y'ibihe y'igihugu kiri mu byago inyuma y'imyuzure yatewe n'iyo mvura yaguye mu mareta 16 kuri 18 agize Sudani. Umushikiranganji w'uburimyi muri Sudani Lina Al-Sheikh yavuze ko igice cy'ayo mafaranga azofasha gutanga ibifungurwa, uburaro hamwe n'imiti ku banyagihugu. Abanyamerika 20 bose bari baragiye muri Siriya canke Iraq kurwana ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barasubiye ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. 10 muri bo baragiriwe n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibi byatangajwe cyo kuwa kane y'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ubutungane. Umutegetsi wa Amerika yabwije ijwi rya Amerika ko muri 17 ataco bagirizwa 15 bakiri imiyabaga. Kuva umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu utsinzwe muri Iraq na Siriya, Amerika hamwe n'ibihugu bifatanije kurwanya iterabwoba babandanije baganira ku cokorwa kuri abo barwanyi n'imiryango yabo. Naho hari abariko baratahukanywa mu bihugu byabo abashika 2000 baracari mu mabohero y'amahema mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Abandi bagore n'abana bagereranywa ku 10,000 baba mu mahema y'abateshejwe izabo n'intambara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Perezida Donald Trump ivuga ko igomba kongera kugabanya igitigiri cy'impunzi zakirwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yifuza ko mu mwaka wa 2021 abo kwakirwa batorenga 15,000. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Leta ya Amerika yari yihaye kwakira impunzi 18,000, ariko ikiza cya corona cyateye imaze kwakira abarenga 10,800. Nizo zabaye impunzi nke Amerika yakiriye kuva iyi programa yemezwa na Kongre ya Amerika mu 1980. Abanegura politike ya Leta ku mpunzi bariyamirije iyi ngingo yo kongera kugabanya impunzi zihabwa ubuhungiro muri Amerika. Kuri Leta ya Perezida Barack Obama, impunzi zakirwa na Amerika buri mwaka zari hagati y'70,000 n'85,000. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ivuga ko hafi 71,000,000 z'abantu ku isi bateshejwe ingo zabo. Uwahoze ari icyegera cya Perezida muri Amerika, Joe Biden, yavuze ko aramutse atowe azokongereza icyo gitigiri ku 125,000 buri mwaka. Ibisasu bya rokete byaratewe ku ikambi yo muri Iraq ikoreshwa n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kurdistan. Byatewe inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere wa Iraq, Mustafa al-Kadhimi, abwiriye abadiplomati b'abanyamahanga ko igihugu cyo kigiye guhagarika ibitero nk'ibyo. Abategetsi bajeje umutekano i Kurdistan begeka icyo gitero ku mirwi y'abarwanyi b'abashiite. Abo bashiite nabo barahakanye bavuga ko atari bo babikoze. Umushikiranganji al-Kadhimi yavuze ko ibyo bitero bitumbereye kuburabuza Leta no kubuza kugarukana umutekano uhungabanywa n'imihari yitwaje ibirwanisho, hamwe no gukumira Iraq mu gutera ubwoba amakungu ngo ave muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Nshuti bakunzi bacu, mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Ndayibutse ko isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Urunani ruhurikiyemo imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD mu mfunyafunyo Paul Rusesabagina abereye umwe mu bayobozi bakuru ruriyamiriza ico gwita inyuruzwa n'iburanisha ririmo igifungu vya Paul Rusesabagina. Ugo runani rusabira ibihano abagize uruhara muri iko kunyuruzwa. Bwana Faustin Twagiramungu, umuvugizi w'ugo runani, arabigaruka ko mu kiganiro na Jeffrey Mutagoma.
Iyo twakoreye muri kadiri yacu kudukorana nawe Rusesabagina, tuvuga ko mu by'ukuri yafashwe muri uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga, niyo bita kidnapping. Tuvuga ko igihugu cy'u Rwanda niba kiri mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaeda. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigeze gikora ibintu bya kidnapping. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi, akaba afite ubwenegihugu bwo muri Bubiligi, ari bo bagombye kugira uruhare kuri uwo muntu.
Muravuga ko yashimuswe, ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana.
Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuko se bagomba kumubeshya. Byatandukanywe no gufata kimwe n'ibizarika, ariko kuko bo bakoresheje amayeri yego, ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu bibonye babikoresheje ubwo babakubwiye bazamara batagubwo bakomeje kubanjyaho. Icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu afite amategeko mubona, kandi ntawamenya n'icyo bamuhereje mu ndege, bagomba kuba baramusinzije bakamukangura gereza.
Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, Bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe bwo yaba ari ibyago cyangwa abeshwe wamwihorera akagucika
umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga
mwese
muba musanze mu gihugu cy'u Rwanda kuba tumuzanye nko kumwuko kumuvuga n'itemewe atari n'umukikoye atari n'umukuru hari ahandi utabaye kugira ngo ubabikorwa gutyo umwiza ukuri
ariko rusesa abageni ubwe yivugira ko yabeshwe n'umupasiteri w'umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe yasohoka azi ko asohokeye Bujumbura agasanga asohokeye Kigali
umupasiteri ntabwo yamubeshye ariko abantu bamenye niko mbyumva abantu bagomba kuba baramye ko umupasiteri ahari amushaka ariko umupasiteri ntakimwekeho cyangwa se umupasiteri niba atarabubeshye yaramugambaniye gusa
ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye riri ya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ari we warivuze nabandi ariko ntibari bahari
rero bitaje pa yawe yari kugiwe ku ngaragaza ubwo niyo ubwo kwari kugiye mu kureba ndetse ingiro hamwe nta niyo hano batagira muri conference cyangwa se sinze pa aho yari naryo kandi nuko yari kuvuze nabandi kubera iki kintu cya kubita kuko wabo ngo ariyo bari bahari ariko nagize umuntu unyemereza ko umuryango yavuga ibi bikuru byabaye
none murashaka ko abigenza ate icyo mumwifuzaho ni iki
nuko yakora nkuko yakoraga mbere yije ku rubanda aje ikimeze kumufataho ndetse ko iki yigisha n'iki atinze ikintu cyiza numva icyo tutaka ntibatubwire bati umukuru w'igihugu ararwaye ntabwo tuzaba nzi ko ararwaye nta muntu utarwara ararwaye ntakira mugaburirwa ariko rero umuntu abenshi ngo bavugiye ku byuma ngo iki batangatanga amafoto ye ntabwo kuri yarije kubera za kominikasiyo moderne ntabwo abantu bashobora kwica
abantu mu gusoza bwana Twagiramungu muri ayo mashyaka yose umbwiye ni wowe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda ntabwo bufite
ntabwo bufite ntabwo bufite ntabwo bufite ntabwo bufite ntabwo bufite maze kubona byinshi napfunira abantu benshi hari n'aho umwe napfunzwe bamukeneye inda atwite yitura hasi n'umwana wari mu nda wagira ngo yari asamize ntabwo rero n'ibihundo byarapfuye ntabwo atwagira mu rwanda kuzuza imyaka 20
tukivuga ku vya dosiye ya Paul Rusesabagina umuryango wiwe n'abamuburanira bahangayikijwe n'uko abayeho yari mu gasho mu kiganiro n'amenyesha makuru cara y'ikibaye basabye ko yorungikwa mu Bubiligi akaba ari haburanira umuvugizi w'umuryango Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yatangaje ko uwo muryango ugiye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika imfashanyo ku Rwanda kugeza Rusesabagina arekuwe inkuru irambuye na Venus Tashimimana akora i Londres mu Bwongereza
mu kiganiro cyabaye hakoreshejwe uburyo bw'iyakure kubera icyorezo cya COVID-19 cyitabiriwe n'umuryango wa Rusesabagina hafi ya wose n'abandi bantu bagera kuri 32 barimo abanyamakuru mpuzamahanga umuryango wa Paul Rusesabagina wagarutse kwifatwa n'ifungwa rye uvuga ko ritakurikije amategeko ko yashimutiwe i Dubai akajyanwa mu Rwanda umuhungu we Roger Rusesabagina arasaba ko yakoherezwa kuburanishirizwa mu Bubiligi
uko u Rwanda rwa ndeza abantu muri Amerika no mu Burayi nubwo bako na papa baje kumurega mu Bubiligi umwaka ushize baze n'ibyo ibyo birego ababiligi barabyegamena abasanga nta baze bifite ku rubanda nturarangiye nuko bigukira n'umuntu mupira wabona utangiye gutsindwa bwo gutega cyangwa mu bunaka ntabwo ibyo byemewe n'amategeko rege ne bari kuranze ku mubiri urangire twe twaza ku mubyo bacu bamusubiza mu Bubiligi akagera kuburanira yo kuko bamuzanye mu byote mwe n'amategeko.
Umukobwa we Lise Rusesabagina akomeje avuga ko umubyeyi we atabona imiti ye uko bikwiye ko iyoherejwe yafatiriwe ntayihabwe kandi avuga ko akomeje guhangayikishwa n'uko leta yamwangiye kunganirwa n'abanyamategeko umuryango we wamuhitiyemo. Senateur John Kennedy ukomoka muri leta ya Louisiana yaje mu kiganiro avuga ijambo rigufi ari kuri remereye avuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba guhagurukira kubungabunga uburenganzira bwa Paul Rusesabagina. Ati niba leta y'u Rwanda yafata igafunga Rusesabagina ntawe uzasigara.
I just hope the United States does everything it can to
ati ndizera ko leta zunze ubumwe za Amerika zizakora ibishoboka byose kugira ngo zotse igitutu leta y'u Rwanda. Ati nzakora ibyo nshobora byose. Ati kandi nijeje umuryango wa Paul ku muryango wa Kennedy ubakigikiye. Umwe mu bunganira Paul Rusesabagina mu mategeko Peter Robinson yavuze ko yatangajwe no kubona abunganira Paul Rusesabagina mu Rwanda batarasabye ko afungurwa by'agateganyo kubera icyorezo cya COVID-19 kandi bazi ko ashobora kucyandura. Umuvugizi wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation Kitty Kolf yavuze ko umuryango hagarariye ugiye gusaba leta zunze ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ingamba zikarishye.
We will be calling on businesses that do business in Rwanda.
Tuzasaba abashuri imari mu Rwanda kubihagarika. Tuzasaba kongera guhagarika imfashanyo yagenera ku Rwanda n'imiryango itera inkunga guhagarika iyo yagenera ku Rwanda kugeza igihe Paul Rusesabagina azaba avanywe hafungiwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu gusoza ikiganiro anayishe Rusesabagina yasabye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda uri mu ruzinduko muri leta zunze ubumwe za Amerika kurekura umubyeyi we Paul Rusesabagina agasubizwa umuryango we. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nenarice ku masonga nkitangura. Abarundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gutaha mu gihugu cyabo. Ejo kuwa kane hatahutse ababa mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Idonido na Pierre Claverne Nkuru akora Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Ni impunzi z'abarundi za mbere zitahutse zivuye mu bisagara mu Rwanda bagize uhanini n'ugwaruka hamwe n'abagore bafise abana. Ku ntonde zabo zifiswe n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR biboneka ko nka bose bari bahunze bava mu gisagara cya Bujumbura mu mazone ya Musaga, Kinindo na Kanyosha ubu hahindutse komine ya Muha. HCR ivuga ko abari biyandikishije bashaka gutaha bari benshi ariko ko hari abagiye barisubira ko bagahindura ingingo ku buryo abatahutse bavuye Kigali, Ihuye mu ntara y'Amajepfo na Nyamata mu ntara y'Uburasirazuba bose hamwe barenga gato 150. Kugira ngo hahunguke abakwiye nk'uko byahora bigenda hashiye hongerwamo abavuye mu ikambi ya Mahama ahavuyeyo abarenga gato 450. Kuri abo basubiye mu gihugu cy'amavukiro ubwoba buvanze n'akanyamuneza nivyo byabaranga ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi aho baciye.
Cyane kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu cy'amavukiro ukiyumvira kuva aho bahuruka aja mu Burundi byitwa ngo ni mu gihugu cy'iwawe. Nshaka mu gusa umutekano gusa ukwiye nta kindi.
Sura mugiye ku cama vuke banishimye netere. Kishi kubona nishwe impunzi n'umanyere yamugiri heretse. Kekanye atesana ko komeza bakaturinda n'abaho neza.
Samahoro nta kindi cyonyene. Eh muri tuko bakigihugu cyacu. Nizimo gutaka kwera numba mu Burundi ari umutekano ntanje ari kabisa. Oya ndi nkoroko umujyango usigaye inyumuzaza nyuma nabo bari yandikiye isi. Nsaba yuko nubwo n'umutekano uhagize kabisa nkuko numba ngo umutekano uri uhagize.
Dushimye gose gusumba yaho na inyuma y'igihugu.
Ikigali haracara batarashaka gutahuka bagwiriyemo impunzi zahoze mu gisirikare mu mashyirahamwe yigenga canke imigambi itavuga rumwe na leta nabo bati
natwegwe twahunze atari Burundi bwacu umugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe
ubwa mbere nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
ku ruhande rw'u Burundi izo mpunzi zaje kwakirwa n'abategetsi batandukanye bo mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano icyo bikoze nta majambo menshi yavugiwe yamara n'ubu ubwo bushikiranganje bwitaho impunzi buracavuga ko hari impunzi zibuzwa gutahuka Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabivuze ubuheruka ahanyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba yaje kwakira impunzi
icyo twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke zohagarara impunzi ngaha igihe twakiriye umugwi wa mbere barivugiye bonyene yuko mu minsi ya mbere hagenda kwiyandikisha impunzi igihumbi ku munsi bakandikamwo 50 kugira ngo babe barananiza icyo gikorwa bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiri atari igihugu cyabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha cyancane zirimo iyo kambi ya Imahama
icyo gihe nyene Minema aribwo bushikiranganje buje no gukinga ibiza mu Rwanda ari nabwo byitaho impunzi ubwo bwemeje ko ubushaka gutaha atawumubuza bugahamagarira n'abandi bavyifuza kubisaba kugira ngo batahukanwe nk'abandi Olivier Kayumba ni umunyamabanga ahoraho muri Minema
n'abarundi bashaka gutaha iyo bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitari impunzi ryabaherekeje rivuga ko kubona abarundi babandanya guhunguka bavuye mu mihinga itandukanye y'u Rwanda ariko imenyetso ko ibivugwa n'u Burundi ko impunzi zabujijwe guhunguka atari byo Bobakar Bamba n'icyagira cy'utwara hashtag mu Rwanda
Comme vous le savez, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale.
Ati nkuko mubizi gutahuka nico ciza ku mpunzi yariyo yose kuko ubuhungiro ni bubi ni igikorwa kizobandanya kugira ngo bibuze nuko impunzi zoca mu ishyamba canke mu kinyagero twebwe kuva kera twamye dufasha impunzi yose yifuza gutahuka iki rero nicerekana ko kwa kutumvikana canke kutavuga rumwe ku gutahukana impunzi hagati y'igihugu zirimo nico zahunze kohera kandi nibaza ko tuzoronka uburyo bukwiye kugira ngo tubandanye iki gikorwa
On espère que on aura les ressources pour accélérer.
Nuko byerekanwa na hashtag impunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara zirenga gato 10,000 mu gikambi ya Mahama yahungiyemo abarenga 60,000 abambere batanguye gutahuka mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze y'inshuro igira kane bose abamaze gusubira mu gihugu c'amavukiro barenga 2,000 mu gihe gisigaye mu Rwanda hafi 70,000 by'abarundi abatahutse baca mu ikambi y'agateganyo ya ngore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bakamara iminsi 2 kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko Burundi bwa bitunganije Pierre Clavier ni inkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba Rwanda no Burundi kubwijwe rya Amerika
Tukivuga ku byihunguka ry'abarundi abarenga gato 300 bari bahungiye muri Tanzania mu makamba atandukanye nabo baraye batahutse kuri mikro ya mgenzi wacu James Jovin akorera muri Tanzania Imbere gutaha basiguye uko biyumva.
Kuvuga icyo kintu cyakiriye neza gose neza cyane bive n'ukuntu umuntu guhunguka
ahunguka yuko abyiyumvisemo kandi icyo cyo gumuka kubushake ni ikintu kiza gose bashobora gukora nako twagishima gose twashakiriye neza cyane
ubwo yituranezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibaruse
usubiye mu gihugu cy'amavukiro kugende yumva kwa isaha
kweri ndabyiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe
ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukomeye ku isuganya ndamenya ko umuntu yasanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyere ubuzima bw'aho hantu bibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwigana uyu muntu ku bijyanye n'ikintu cyose kiba gicanye indwara yasabwe kwiruka uko bamufasha asaba ko twafashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho nabo tukabyitaho ngo twese turabe umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko ako dusanze yo katwakira neza ngo twakurikirana mu buryo twebwe kumasha tutumye twifashije twitaye
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko ngo twitegurira ndetse n'akanyamuneza tuzushima kubona dusiye kubona na twese dukomeye
impungenge ziraba kuko ahantu nazigihuta utahari ibintu bikugora byinshi kuko kugira imenyere biragoye kandi ugira umenya ati ibintu bimeze ukuri porogaramu nk'ubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwukora gutya nawe icyo ubandanya ni iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze ko
mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe
ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka abantu benshi bahunguka batabishaka ko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze ibirengeti baduhaye byaraheze amasafuriya baduhaye yaraheze benshi bagiye bagenda bayikora ko none byose byaraheze umuntu rero abonye hajya abuze hajya mikabana acavuga ati reka nkunguke agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka
ni ukuvuga umuntu ntahunguka kubera avuga ati umutekano uriho mu gihugu umutekano ntawo hari ariko twigituma duhunguka abantu bahunguka benshi ni imvo yuko umutekano udakwiye kuko uzobona uwawe mubanye mubana atwawe ijora kagenda yafunzwe itambara aho urumva uravuga ati jewe nanje ejo ni jewe ikindi nacyo ni ukuvuga ikindi gituma duhunguka nizinja kuva tugishika ngaha tujya ingimwe ntiturahindurirwa aho nicyo kiratuma duhunguka ikindi tubona gituma umuntu ahunguka ni ukuvuga urazi kuva tugishika ngaha muri 2015 ibi murenge tubaduhaye n'ubusare baduhaye n'ubu umuntu akumbagara hasi uko nyine zose byaraheze ibyombo byaraheze umuntu agasafuriya umuntu karatubaguritse twifuko twaraheze utombo twose nta nicyo muri kimwe dufite kuva mu 2015 kugeza no munsi utombo baduhaye tugishika n'ubu nicyo dukoresha ni ukuvuga rero umuntu ahunguka kubera iki avuga ati jehewe n'ubundi nahungiye none ko nahunze umutekano wanjye ntukingirwe ntizinkurikiranwe mburengere ntimburensubire mu gihugu nze kuraba nyine kama mfa kamba nkira nta kundi urumva aho umuntu abakize imbere imana akavuga ati jehewe imana niyibona byose dusavye yuwe na leta ya Tanzania ko bodukurikirana bakadufasha
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntu ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Akaba intunga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Fatima Dimasi Kalala byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose mugire umunsi mwiza mubanye no mu byanyu naho ubutaha.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.